Iyi muva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese namwe bagenzi muduteze amatwi mu kiganiro muri isanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri nondwi ku munsi wa kabiri nkuko bisanzwe tuganira ku buzima, amagara n'ibikogwa by'iterambere by'abakenyezi n'abigeme muri rusange. Muri nondwi tugiye kuganira n'abajejwe ishirahamwe YBSP gyerekeye gufasha ugwaruka mu Burundi cyane cyane bantaho nikora.
YBSP ni runani ruhurikiye mu gwaruka wiyemeje gufasha abana bo mu barabara.
Muri ntumbero YBSP irasuye gutera kamo ufasha Uburundi bw'ejo gusohoka mu ibarabara kugira bagire ico bimariye ejo.
Jewe nawe turazikamara kuja ku ishuri n'inyungu bizanye igihugu.
Uwe ufise umutima wo gufasha watawe n'akamaro k'ishuri. Tuje hamwe turonde ibikoresho vy'abana.
Dushigikiranire mu guterera aho umwe wese ageza, kuko umwana wo mu ibarabara n'umwana nk'abandi.
Umoja ni nguvu.
Kakaeri wawurungurira kagafana wawuruma uno munsi ne kugahindura mu uniform cyane kai sorori kai sorori uniform hari kibas
nanzi na fashije
first to jump shoes
kai
sorori uniform
nasunga
ishuri ni kumara kuri twese
small step big changes
urukundo rumwe.
Imana reya kaba narifise umwana yitwa Sabine yahora aje mu ibarabara ariko ntibyari bineze yuko umwana wanje aje mu ibarabara. Ndashima Imana yankuri umwana mu ibarabara nkabashimiye n'ishyirahamwe ryamufashije cyane akaronka amakaye. Imana ibahezagire tukaba duteye akamo kugira ngo abantu badufashe kugira ngo abana bacu baronke agakaye ama isakoshi tani forome. Murakoze Imana ibahezagire.
Ndabaramukije mwese. Nitwa Tisenk Fanuela ndo mumambe wa YBSP. Iyi akabari sorori kaye kasiye mu edition mbandije gushimira abantu mwese madufashije mu myaka itatu iheze. Hama nkabanongeye ndabahamagara n'abandi mwese muze dufashe aba bana basubire ku ishuri. Iyo cupa wonyoye canke iyo sahani usoroye muze dusororere amakaye aba bana ibikoresho vyabo basubire ku ishuri. Fasha nawe warafashije.
Ndifuze chakoshi
uniforme
amakaye
ikaramu
crayon latte gomme
ibirato.
Muri ico gikorwa rero bakaba bafisemwo umugambi bise Sunday meal. Sunday meal ni umugambi wo kugaburira gufungurira abana bariko barafasha muri iryo shirahamwe kugira ngo baje hamwe rimwe mu ndwi ngo babafungurire, babaganirize, bongere babahe n'inyigisho muri rusange zobafasha mu ndwi hagati. tugiye gutangura kuganira n'umuyobozi w'irishira hamwe mushinga ntahe Arthur Mugisha atubwire muri make ivyerekeye ishira hamwe ryabo. Mukindi gice turaganira n'ubujejwe ibikogwa by'uwo munsi bise Sunday Meal, hama twongere tuganire n'umwigeme yitwa Elsa Josepha yabaye umwe mu bagira neza bashikirije uburyo bwakoreshejwe mu kugira ngo Sunday Meal yindwe iheze ishobore gukogwa. Mushinga ntahe Arthur Mugisha, ndabaramukije ndabahikaze mu kiganiro muri isanga.
Nakoze umaka kajyo ndamukije n'igose namwe.
Ego batazi YBSP nubwo mumaze igihe kitari gito mukora mufasha abana bantu nikora abana bo mwibarabara mu gihugu cy'u Burundi. YBSP ni ishyirahamwe riteye gute muri make?
YBSP ni ishyirahamwe ry'ugwaruka bashe kujya hamwe kugira bashobore gufasha no guteza imbere abafasoni batishoboye ruhere cyane cyane muri edikaso y'abana, abana mu mibarabara, abana bantu nikora bose hamwe uko baba bameze. Ego twashobora kujya hamwe tukagenda twasa nabo basari twabegeranya twafungurira joro nabo shaka dimashi mu bya misi yose nabo bana kera bari bamwe barara uye dusobanuye ijana na mirongo ibiri twatura nabo shaka dimashi. Ego tukahura nabo tukasangira tukayaga tukaba tukuno byagenze mu nzu hagati ubona kera bana mwe barara nkuko benshi babyibaza tukigabura bana mwe barara kera bara mwe barara mbwawe uye twageze amashuri kumba twabonye ko tushobora gufasha abana bose tushobora tugakeka dufate nombo nkeya y'abana dushobora gufasha wayibese ngaruka bwinshi n'ugaruka bwinshi cyane ngo turike mu makartiye makomini nka yose nayo Bujumbura se mugambe ko tugaruka ngo promo twacari Bujumbura rero mbaye byaroshe cyane kwigana abo bana rero tukagira ngo twashite mu ishuri tugira kampanye miso se mu kwezi k'umunani tutangura mu kwezi kwa gatanu gushaka mu kumunani gushaka mu cyenda gushaka tubamakaye n'amashakoshi nama uniform awana servant kubera ibyo kishuri byose ni asosiasiyo ibaraba nandi byo muhira byo kibufungura n'ababyeyi babiraba rero ubwa mbere twaje dusanga ko hari ikibazo dusanga hari ikibazo cyo gufungura nibyo mu ishuri twabikora tukabari amashuri tukana uniform rero mu nyuma cyo twatiye kugira rero twaje mu ishuri muhira hari ikibazo cyo gufungura natwe tuzana umugambi kwise women empowerment wo gufasha mu bajya babyeyi babo gufashanya gukolabora basi kibazo bafite ikintu cyo kubasha tukabaye imitaye mikiri mito mito bakadandaza kugira bashobore gufasha urya mwana yavuye mu mwarabara yatashe muhira kubera twe twasanga kubanza kubakora mu mwarabara umva repfo ko umuhira nonye bigenda neza rero umva twe turakorana n'umuryango turakorana n'abana umuryango wose ugakorana umugambi twasapo tusi n'abana ku ishuri na women empowerment n'abajya babyeyi babo kugira ibintu kuba bigeze neza byose umva ni ikintu cy'amagare dukora amatora shaka dimashi namuzenye n'abana ariko mucamake ni ibyo
ni ukuvuga murabafasha kwiga mukabafasha ababyeyi babo mukongera mukabafasha no kubafungurira kugira ngo mubandanye mubakurikirana. Murafasha cyane abakenyezi kuko mwasanze ko bafise uruhara runini mu muryango, murabafasha kurera abana babo. Icyo gikogwa kimaze imyaka itari mike hafi icumi kimeze gite? Intambanyi mwagiye murabona muri iyi myaka muriko murakora zari nkiziye?
Basanze hari ikibazo cy'uko batamenya ko baramaze iminsi batabona n'abana babo bakabona gake mu kwezi ko mwaragiye mu mibarabara kenshi ngahanye ubunye abana benshi mibarabara bavuye ruguru kera abana bavuye ruguru abana mibarabara kenshi bavuye ruguru za ruguru ubu benshi bavuye muri amakartiye ari hasi rero mba umubyeyi ashaka kumara ukwezi atabona umwana mugare twafashije kubegeranya tubashamwe n'umuryango inamba nyitwa n'izogwa ko zibuze ni nyinshi cyane bose icyambere ni kukurikirana abantu ko birasaba ko umuntu aba hafi cyane tubako tugira amadefense menshi turabikora tukagira amakotiza tw'abantu benshi baza ko dufite uburyo mbwabo tugahita gukora amakotiza wese agerageza kukotiza kugira kibogane neza rero twajya mu miryango inama twagize twasabye ababyeyi hari ukuntu batashaka kwitabura neza batashaka kwikora neza hari usanga bafite ingeso mbi batize nubwo byasabaye ko tugira ikintu kubanza twise za disipline mu mubyeyi kumwigisha kumushyira ku murongo bwa iyo disipline ashyize ku mwana. Indi ntambanyi twagize umwana ari ku ishuri twari tubaza yuko byoroshye kubera twatuzi ko biga kubuntu urako biga kubuntu ego leta yasho gufasha abantu bashoye atiga kubiga kubuntu kandi byarafashije ndego se nisha majyacu abantu benshi abana benshi biga muri leta urumva abantu bitugura cyane kuriya manzo ngo hari bizatanga kuriya intebe kuriya amakotire kuriya ikigo cyane bitwara amahera menshi cyane gose urumva abana ije na 200 banje na 200 bariko charge association itagira amafaranga muri stade ari indi makotizasyo ikiba cyoroshe tura depense ama tari make ku kwezi mugaya imana nayo ko zenyene harano bitanga akayatanga sino ni kibazo kikomeye cyane cy'uburyo bw'abana bwo kwishuri n'amafredo suivi kugira ngo nakurikirane abashyire hamwe umwe tafashe tubona ko akeneye kwanza n'umugambi twifuza kujya muri kadoza yuko twashyira hamwe tukagikaya nka santre boza baraza avuye ku ishuri bagashyikira ko umwana avuye ku ishuri akuntu agiye muhira aca asanga bitameze neza ugasanga abaje gusomera abana nabo tubabuza cyane rwose shaka guma shitora nabo twabwiye ati twize ko atamuntu umwe ajya muri ziri bakabitwemera kandi kera turababona mbwabo ntibashyiza imva yari birakumva mbwabo tubabwira ibintu tuzi ko bigoye urumva mbwabo unyuze afite umugambi umwe kadoza mwarizozagije uburyo tukakira iyo centre yabo aho bazahurira abana bakaza bakinira bagasamara bagasoma ibitabo bakaryoherwa dema tukabafasha mu nzira nziza ibafasha abana gutera imbere ibyo nibyo bibazo twagiye turahura nyamukuru hama nyamara duhezagiye kwa mungu gura nabo uburyo bwo gufungura hari abantu bitanga nk'uko kwa esi arikoze na hirya no hino barikora urumva rero ntibigoye cyane rwose mbwabo tuvuga ati ukazu habonetse ikintu kibandanya cyamaho kubera n'abantu bipropoze urumva ibyo bashobora guhagarika ni nk'amakontribution by'umuntu ko navuga mbwa twifuza yuko hoba nk'ikintu kibandanya turose nka kubagana n'amaorganizasiyo cyangwa iyo amasosiyete abikunda tuvuga ati twe turafashe nk'umwaka wose turabikora urumva byaba byiza mbwa icyo sinambaye nyamukuru kubera turakironka mbwa twifuza yuko tubamiye tukaba staff kuko twaba twiyumvira ati ejo bizogenda gute ejo bizogenda gute urumva nicyo ari ikibazo nyamukuru ni kubakurikirana cyane rwose kenshi ego
kubakurikirana nibyo birakenewe kugira ngo ntibasubire mu mayira mwabakuyemo none nk'icyo kigo muvuze icyo bagikenewe kugira ngo kibandanye kibakurikirana kibandanye kibaguma hafi icyo kigo none aba bana baba mu micungararo y'igisagara cya Bujumbura baba hafi na hafi ku buryo ko byokoroha ko ikigo kimwe kigikwira abo bana mwashoboye kwegeranya
ego twese abana bashika 22 bari mu Gweza abandi bose bari muri Noho bari muri Noho uterere cyarama abandi 22 bari mu Kusaga hariya mu Gikoto hamwe no mu Gweza bari muri Jari abo ni bo nyine twavuga yuko byogora kukuza muri akadira muri icyo kigo mugabo naye handi twaje pasika abantu 22 ni bigoye cyane rwose abandi rero kandi abonye bara mu Gikoto no mu Gweza bo biyaboneka neza kuko baratera imbere cyane rwose kuko nta ngeso nubwa mbi ziriyo nta ntaho batekanye twatuje muhira ababyeyi babo kuko turabona evolusiyo zabo turabona ko n'ababyeyi babo bigenda neza mugabo za buterere hariya nke za carama hariya kure kabisa urabona yuko bakenewe cyane cyane sivi cyane ni nabo batugora cyane mugabo twe tukagerageza tugashyira hamwe naho nyine kubera mu buterere muri aho dusa ntanditse mbazi ko hariyo abantu benshi baba bakeneye bakeneye ubufasha bwinshi urumva rero ufashe umwe uwundi nawe wumva uwundi nawe bihita bigorana cyane rwose iyo bagumye muri aya nshanwa ine urumva rero byotworohera cyane rwose kubera abana boza nta kibazo umuntu yobikora
ya kwashamwe byoroshe mwavuze ko iki gikorwa kandi birumvikana ko gisaba ibikorwa byinshi gisaba kwitanga cyane mwavuze kandi ko ishyirahamwe ryanyu rigizwe n'urwaruka muri bangahe mushobora kuja hamwe mugashobora gukomeza iki gikorwa nyuma y'imyaka yose
ubunye nombre tugeze kwa mwamba tugeze kuri beta
tanzi bose bakorera ku buca
bose
muvuze bose mukorana nabo nabakora ku buntu canke murabahemba mukorana mute
oya bose ni ku buntu ke sasa ntamana umwe gusa abari kuri biho wenyene niwe kuvuga yuko tuhamotivasi tugaho tumuhemba kuko utuye kugaho tumuhemba gusanga ari uburyo butangana n'ibyo akora kuko ari itanga cyane rwose sino tutagerageza kumuha umasego tutasuma ego na communication ego kuko tuyumva kumuhemba vuba mbwabo tukacabirondera mbwa twifuza ko nawe nyine umutemba nayo agahembwa agahembwa kuko bivugwa nyine usanzwe bikagitaome sino abandi bose n'abajene bitanga cyangwa murakora ku mwanya w'abayatanze bavuga ati isomero dutuye kuko ibintu bimwe n'andi afite umwanya kacha yitropoza ati jendi free ego n'ayandi dufite umwe wenyine ane twifuza yuko nashima yuko ego n'abandi sinakunze na batatu byoca byoroha cyane rwose bakaba batatu bakamana mbwabo bumva ibintu by'uburyo biragoye nicyo akoresha uburyo tudashyize na twebwe.
Imfashanyo none mukoresha ahanini ziva hehe kugira ngo mushobore gukora ibikorwa bya misi yose canke icyo gikorwa cyo kwa Mungu? Imfashanyo ziva hehe ahanini?
Icya mbere cyo kwa Mungu narayivuze yuko ari abantu bapakiye abagenzi inshuti abanyi ego na lan twebwe hari dufasha nabo nyene rimwe na rimwe numva n'umuntu nta bintu byo kuvuga ngo I'm going to go to the house. Abafungura ya association wiga association afana mugwe wawe niko nokuvuga mu chamaki byakeneye byose mu bubu basumukozi ayenda na association abasumwa kadrere byose byose umva ni association YBSP ibikora umva rero nawe abo bantu bose ibyo bindi byose apaya kandi ni ibyo makotizatso y'aba jeune bari mu association bari hirya no hino isi yose mu Burundi ukwezi kwezi turatura amakotizasiyo bavuga ati turafite depense ifuko turiha ibintu ifuko turiha loye ifuko turiha biro ifuko turiha amadepasement ifuko turiha abana ku ishuri ifuko tugenda turiha amadepasement bagiye kubarihira rero byose ntabwo byinshi harashima mukaba nyine rikagira dukotize
None migambi mufitiye abakenyezi abo bavyeyi babo bana muri kazoza ko murafise igisata mwishira hamwe ryanyu kijejwe cane cane kwitaho abavyeyi women empowerment murafise umugambi mu bafitiye muri kazoza mwifuza kurangura no gukorana nabo?
Bakora mbimbi cyane rwose rero icyo twifuza muri kadoza nicyo twatanguye twagitanguye tuko tubandanye tugashyira kuri fin afite ukuntu bimeze bariga hari amafomasiyo bagira zeke entrepreneuriat zeke education bakiga gusoma no kwandika bakiga kubana n'abantu rego bagiye amakompetense la vie courante tukarondera formateur tukashobora kureba amarira makeya bakiga tani familiale kubera bajya abantu bakenye bakunda kurondoka cyane umva tuvuga ati tubigishe basi ukuntu bashobora kujya kubyara bashobora kurera ntibavuze kubyara gusa umva kubera n'amasosiyete arengerwa umva afasha abantu umva afasha abantu babyara umva afasha abantu babyara umva n'ikibazo n'ibyo bakeneye ko babyiga babimenya umva rero twifuza bamaze kwiga ibyo bintu tubabasha tubanyitaye rero twamutaye baraperezenta imigambi yabo tukabyiga tukaraba makotizasiyo cyangwa tukaraba abantu bashobora kwifasha kwa hiyo mitahe tukagira suizi tukatala asa mitahe etante ya mbere ni tukasame nyengu kutora na wanu kwa mana na wanu mdozora ko tulazi na njichane ni mabugwa tuwa dutu kwa tuwa kuliza acha kuje na hora tuza uke uke hama mwenyuma yore yon chatu tatika tumuhi deni sesema yege kutugia yiko mdozori bangi kwa sesema yege na unye wezi kutufasha bati ngo tuguriza amakonti ya gusa nta kibazo ko hoteli mbere nabo nyine urumva nk'icyo ni ikintu cyiza cyane ko imigambi yo muri kadoza niko nshobora gusaba uburyo bwabyo byose ngabo buke buke tuma dukora buke buke nk'uko ikivuga cyacu kivuga most big changes niba ni buke nyine ama impact kuko nitwagarika ngo tuzindire uburyo bwo kudoza bizaba byiza niba poroma utra koresha ubwo twa dufite ukibuke nyene umwe twamumutaye umwe twamwigisha ko nyene twose format kike kwa kwa twakina ba mama batatu muze mugende mwirije ba ntana kwa tubarihisha no kutwa turakora rero twese twese ko kadoza bo turi imbere bakagira dikasi bakagira disipline nta bakaba boss bakaba boss gafasha abana babo ko tube itumbe gufasha abana imyaka itanu yose oya tuzo yuko twafasha tukageza ahantu maze ababyeyi babo bamaze gufata umurongo bagaca babafasha bakabagumana ko nabo babyaye nibo babyeyi bano batuzofata amahasuzo mbitu bwa mbere
ego Arthur Mugisha umuyobozi wa YBSP turabashimiye cyane ku kanya mufashe kuganira n'ijwi rya Amerika tugiye kubandanya kuganira nawe mu ishyirahamwe ryanyu kugira ngo twumve ibindi cyane cyane byerekeye Sunday Meals urakoze cyane
murakoze namwe
YBSP nirunani ruhurikiye mu gwaruka wiyemeje gufasha abana bo mu ibarabara
muri iyo ntumbero YBSP irasuye gutera kamo gufasha uburundi bw'ejo gusohoka mu ibarabara kugira bagire ico bimariye ejo jewe nawe turazi kamara ko guja ku ishuri n'inyungu bizanira igihugu
wowe ufite umutima wo gufasha watawe n'akamaro k'ishuri tuje hamwe turonde ibikoresho by'abana
dushyigikiranire mu guterera aho umwe wese ageza kuko umwana wo mu ibarabara ni umwana nk'abandi
umoja ni nguvu
kakaheri wahorungurira kagafana wahoruma uno munsi umwe kugahinduramo uniforme cyanke kanya sorora ikaye sorora uniforme hari ikibazo
nanjye nafashije
twese tujye ku ishuri
ikaye
sorora uniforme
mwese ubumwe
ishuri ni kiyomara kuri twese
small step big changes
urukundo rumwe
Imana rea kaba narifise umwana yitwa Sabrina yahora ajya mu ibarabara ariko ntibyari bineze yuko umwana wanjye ajya mu ibarabara ndashima Imana yankuriye umwana mu ibarabara nkabashimiye n'ishyirahamwe ryamufashije cyane akaronka amakaye Imana ibahezagire tukaba duteye akamo kugira ngo abantu badufashe kugira ngo abana bacu baronke agakaye ama isakosi tani forome murakoze imbere baheza gihe
ndabaramukije mwese nitwa Tisenk Fanuela ndo mumambe wa YBSP iyi akabari sororikaye kasiye mu edition mbandije gushimira abantu mwese madufashije mu imyaka itatu iheze hama nkabanongeye ndabahamagara n'abandi mwese muze dufashe aba bana basubire ku ishuri iyo cupa wonyoye canke iyo sahani wosoroye muze dusororere amakaye aba bana ibikoresho byabo basubire ku ishuri fasha nawe warafashije
difuzi chakoshi
uniforme
amakaye
ikaramu
crayon latte gomme
ibirato
radio ich bin ja amerika yabayi subizo chachu radio America yo yabaye isubizo cyacu ugutera igihugu cy'Uburundi yabaye isubizo cyacu ugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuza yo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika
yabaye kisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye kisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye kisubizo cyacu kugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye kisubizo cyacu bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri mbere nanyeka yabaye kisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye kisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye kisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye kisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye kisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye kisubizo cyacu
ya nimwe muri dishya barundi babonye James Jabrice
igice cya kabiri cy'iki kiganiro tugiye kuganira n'umushingwabikorwa w'uyu mugambi Sunday Meal akaba ari Christelle Irankunda turaganira kandi n'uheruka kuba umugira neza muri uwo munsi w'ukugerageza gufasha abana rimwe mu ndwi ku munsi wa Mungu yabaye umugira neza muri indwi iheze yabaye umugira neza muri indwi turangije ku munsi wa Mungu ni Elsa Niyongabo akaba aherereye mu gihugu cya Canada. Reka duhere twumva muri make byinshi byerekeye Sunday Meal umugambi Christelle kaze neza mu kiganiro muri isanga urakoze gufata akanya ko kuganira natwe.
Nakoze namwe.
Uwo munsi wa Sunday Meal gisata kigira gatatu cishira hamwe ryanyu harimo nkuko twabyumvise Arthur yabivuze harimo kwigisha abana gufasha abavyeyi baba bakenyezi hamakaba na Sunday Meal. Sunday Meal yoyo ipanze gute itunganijwe gute muri make?
Okay, Sunday Meal ni igikogwa ni guhana nabo bana bana umikora tuka akabariho mwanya twa turonse indwi yose bihezi bari ku mashure bamwe biga abandi batiga donc no twaduhuye nabo kugira tumenye mbega indwi yagenze gute bahuye n'ibibazo ibihe hamutwiwe washa makibera kwitela matutina isaha ni dia 14h30 hama uko ibitunganijwe naho ni ibice bitatu abana barashika tukabakira tuba twabateguye litem tubigisha ko kuko umwana ari abakiri mutoye bakeneye kuzariga uza ugamwigisha nk'imikaye n'isuku ibiduha bitandukanye ndabiva nuko twabiteguye hama kuko habahe buri yose tudahura nabo turashishamo nk'udukino tukino hama ariho tuza gatatu aca haza gupartaja ivyo bifungurwa tuba twaronse uwo munsi mugabo haniniya Sunday Meal ni guhwana n'abana bahoze bizigwa ibarabara ariko twasubije ku mashure kugira tumenye tugumiza ko akaboko turabati mbere abana twakura mu ibarabara ubu twashize ku ishure indwi yose bariga bigenda gute ni naho kuwa mungu twashizeho kugira tuze turamenya ati uyu mwana yaro yagize ikibazo kiniki tumufasha gute kugira ntacaheberamo
Kuri uwo munsi nyine muba muronse akanya ko kuganira nabo ko kubonana nabo mugasangira zimwe mu nyigisho mubaha ako kajya muba muronse ni nk'izi
dushaka kwigisha nko ku isuku dushaka kubigisha ingene nyifato ibereye mu mashure kugira abazovemwo ikintu kizima tukabereka urugero rw'abantu bize tukabika nk'urorero nk'abatwebwe ati twe bakuru banyu twarize turabandanya twiga namwe ni muhebe ibiye mukurikize impano tuza turabaha mu mbizi ababyeyi hama no muri ibi bihe hari ikintu cyiza twabwiye ati mugifata ukunuku kugira ntimuzandure biba bivana n'ibyo tuba dufise mugabo hanini yadushimikira ku ndero tukabereka ko ataciza kiri nko mu ibarabara nko mu ki donc tugerageza kubereka inzira irashe tubicishije no mu bukino byose
akanya muba mufise muri kumwe kaba kangana gute
nubwo kuri nk'amasaha abiri n'inusu kuko bashika saa sita hama bagataha saa munani na nusu
iyo muronse ako kanya ko kwicara mukabaganiriza muba munakumburanye babaganiriza iki cyane cyane kiba kiri ku mutima kiba kiri mu miryango ikiguma kigaruka mbakunda kubaganiza ni nk'iki
barashobora bamwe barashobora kutubwira ko hari mu batangiye ku ishure kubera imvo zitandukanye bashobora kuba baragwaye cyangwa bakavuga ati ese nagiye ku ishure kubera umubyeyi wanjye yari agwaye cyangwa njyewe narabuze ikaye umwigisha arambwira ko nasubirayo kuko byabaye mu ndwi akatubwira ati ko afise nk'ibibazo nk'ibihari usanga bimugora akatubwira ko agatahura neza ibyo bariko bariga ni naho rero izo ngorane zose tuca turaba ati bimeze uku n'ukunuka abana bafite ibibazo cyane mu mashure hari umugwi ujeje kugenda kuraba ku mashure hama tukaraba ibya foromasiyo mutweze tukaraba icyo dukora mugabo haniniya ibyo batubwiye baratubwira ko bize abandi ko batagiye ku mashure kera indwara abandi ko batashe badafungura umva ubuzima kurya butandukanye niko n'abana bakubwira ibintu bitandukanye mubwo tuyagerageza kubaba hafi
reka mpindukire gato nganire na Elsa Josepha Niyongabo nawe nyene yabaye umwe mu bagira neza bashoboye guseruka bakemera gufasha icyo gikorwa gihambaye mugira buri munsi wa Mungu Elsa kaze neza nawe mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane ukamire yego
Elsa ahantu ngegato Elsa none wewe icyumviro cyo cyakujemo gute kugira ngo usabe kuja ku rutonde rw'abagira neza bafasha kugira aba bana bantu nikora bashobore kuronka umunsi ubanezera wo guhura nabo n'abasanzwe babafasha cyakujemo gute wamenye gute iki gikorwa
ego namenye YBSP nibikorwa bakora kugabagenzi twariko turayaga ku kintu cerekeye abantu bafasha abana bace baranyiganira ibikorwa byiza YBSP ikora kwa Mungu sindahishikira ndabikunda nguma ndabikurikirana ndetse ndasaba no kuja muri bo gushaka gufasha no gutanga byamye biri muri kamere kanje niko novuga narabona ingi n'abana baryoherwa banezerwa bari kumwe n'abandi tukabaha kamwe mwe bakumva baguwe neza tukabibagiza ibibazo bafise muhiri wabo nandi tenshira mu mutima yuko ndose uburyo nzobikora nkabaha ako kanya keza ko kuyaga kunezerwa kuba Mungu nawe kaba ari gato kubona akamwe mu maso y'uwundi bisumba akamwe mu maso y'umwana zatanga umunezero
uvuze ko wacyoye kuronka akajyo ko kwishikira urabona uko uwo munsi wa Sunday ni rugenda ni navyo byagutinye wumva ugize uwo mutima wo gufasha icyo gihe wari wagendeye mu Burundi wari ko twumva ko uba muri Canada wari wagendeye mu Burundi arico kikujanye canke rwagiye gutembera mu Burundi kuramukanya n'imiryango
nanagiye gutembera mu Burundi kuramukanya n'umuryango ndabisikiramo bara ndahashika ndumva merewe neza nanjye ndumva yuko c'était dans une famille mon muryango
eko nibyaba atacha biku bigutwaye imyaka yawe yo bari ingahe kuko twumva umenga uracari muto umutima ufise kumbure ushobora gutera intege abandi mungana kumbura afise ibyumviro bisananwe
jewe sinya kamera ngibiri
imyaka 20 gusa
ego
ni imyaka mika ariko ni na myinshi ariko dushatse kuvuga yuko nabakiri bato bafise uko kwitanga ko kugira umutima wo gufasha cyane cyane abakiri bato baba mu mahanga turakunze kubona muri imisi abakiri bato basubira mu gihugu cyabibarutse igihugu cyibarutse abavyeyi babo bagatangura gufasha mu buryo butandukanye niko biri ngaho muri Canada mu bagenzi bawe ukunze kugenderamo
ego niko biri turaja hamwe tugashira hamwe uburyo buke dufise tubwira dushobore gufasha imigwi itandukanye muyo mu Burundi hama duteze imbere igihugu cacu kuko naco kirakeneye kuja mu bindi bihugu biteye imbere kandi guteza imbere igihugu cacu bitangurira mu gufasha abo nyene abo bana bakiri bato.
Ndaruke gato kuri Christella. Christella abagira neza murabaronka nariko mvugana na Christian mvugana na Arthur yavuze ko kenshi mukunze kwitura abagenzi ababanyi n'imiryango kugira ngo ibafashe muri ibi bikogwa mumazemo imyaka itari mike abagira neza biroroshe kubaronka
abagira neza biroroshe kandi bitoroshe ati gute kubera nibaza ko biratugora kuko si bose babitahura nkuko Elsa ikora bivuga we barabitahura n'abadashaka kubitahura hariho n'ababibona ku bagenzi bakaza kutwironderera kuko yumva ashaka gufasha hari abo twitura bakadufasha bakanadushikira aho tudashobora gushika hariho nabo n'abadashoka batwemerera mugabo abamenye igihugu cyacu baragikunda bagaheza bakagishigikira yego
rakoze cyane kuri rero Sandimire turumva yuko abana barahura bakanezerwa bagafungurirwa bagahabwa n'inyigisho ariko no ku yindi minsi naho nyene murahura nabo mukaganira nabo reka twumve zimwe mu ntahe bamwe mu bana mufasha batanga n'abashobora kuzumva nyinshi zirahari ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Facebook yanyu Youth Building in Synergy to End Poverty. Reka rero twumve zimwe mu ntahe abana bashikiriza muri cyo gikorwa cyanyu murimo.
Baramukije amahoro y'Imana mwese mukumuranyumva twashimira Imana Pascal nkaba niga mu mwaka wa gatatu ubu nkaca ngenda mu mwaka wa kane nkaba ndababyi barabara nari nzi ko rifasha ariko naca n'akamaro kayo narahuye na YBSB yaramfashije mu bibazo byose byo ku ishuri yaramaye amakaye yaramaye inifomu yaramaye keyo yaramaye na gome ndabashimira mwuko ibyo byose mwamfashije nkaba n'akamo muri uyu mwaka mwongere mudufashe tuje ku ishure twige neza nk'abandi bana murakoze Imana ibahezagire
ndabaramukije amahoro y'Imana nitwa Uwimana Divine niga mu kinama kuri Saint Famille umwaka wa gatatu nge umwaka wa kane nabaye wa cumi na kane nge umwaka wa kane narishaka msorore ikaye ibike ishagoshi birato na kreyo na gome n'ikaramu
ndabaramukije nitwa Itenshaka Evariste nani kamwaka kane uge mwaka gatanu naramenye nabaye windwi mama wa YBSP yarano ndi mu barabara butumaranye imyaka ine ubukweranye cyaho ndafise ndoto arafise ndoto atwe samu tafise ndoto kwifashe kuzishikako natwe tuzofasha abandi murakoze
birumvikana cyane ko ari igikorwa gihambaye kandi giteye igomwe ko namushobora gufasha mugakora ku mitima y'abana bakiri bato. Christella, ni igikorwa gihezagiwe. Wewe umaze imyaka itari mike ubikoreramo, wumva gute iyo mushoboye kuronka akajyo ko kuganira nabo bana ukabona n'ivyo uri kurabafasha aho biko birashika?
Nibaza ko ikintu cy'agaciro kuko washakubwira neza umuntu hamukabone ko aratera imbere nawe biragutera intege. Rero abo bana tumarana uwa Mungu turi kumwe, ukabona yuko ariko arakura, ariko aramenya byinshi kuva muguye, ukumva nawe ati biragutera intege kubandanya umufasha. Ukabona nk'umwaka wezere mu wa gatatu agiye mu wa kane, waramufashije mu ntege nke ziwe akabandanya, ukabona nyine kumenga utegeka kubandanya kumufasha kugira uzobona agere aho yigeza. Nawe natwe ari ibintu bitunezera kandi dutera intege.
Ese nawe wumvise gute kumbura ushobora kuba waranaronse amafoto, waranaronse n'amawodi y'ukuntu byari bimeze ku munsi wa Mungu aho waba umugira neza washoboye gushikana imfashanyo kugira ngo bashobore kuronka uwo munsi? Wumvise gute?
Narumvise kamwe we karenzi kubera batiye bantelefona barangira video call, turavugana n'abana ndababona, yari umunezero ntovu nukuri sinari bwa wumve mu buzima bwanjye. Ko narumva nakoze ikintu cyiza, nkabona yuko abana banezerewe kandi ndetse n'abari n'ababaherekeje abariko barabafasha mu munezero, nabone baranezerewe. Yari umwanya mwiza cyane.
Byumvikana ko ushobora kuzosubira ukagaruka ukaba umugira neza canke ugahamagara n'abandi kuzoba bagira neza
cyane gose vuba.
None nko kuri wewe ga Elsa, ubona habuze iki kugira abantu bo mu mahanga cyane cyane ko benshi baguwe neza baramugisha yuko gutera imbere mu buzima kurusha kumbure na bamwe bamwe bashobora kuba bari mu gihugu hagati cyane cyane, ubona habuze iki kugira ngo bitange kurusha ibyo basanzwe bakora kuko benshi barafasha, ariko ubona habuze iki kugira ngo byongerekane?
Dica mbona kicoba kibuze ni ugushaka, hariho ugushaka gukora icyo gikorwa cyane uri mu mahanga ufite ibintu byinshi ukora, ukabona umengo muri uwo mwanya sico kiri prioritaire. Ariko ndinovuga yuko kubwanje novuga yuko se prioritaire kuko twama twegeza kugira comparison y'ibihugu tubayemo n'igihugu cacu. Kandi igihugu tubayemo ni cyiza kubera tugikorere turakora kugira gishikaho kigeze, turakora rwose tukajya mu ma activite communautaire, tukaba benevole, tugasponsoriza nyine, tugatanga amahera. Ariko mu gihugu cacu twama tubona yuko tuma tubona lukote negatif. Donc novuga yuko abantu tubaye hanze tubona lukote negatif plus que positif mu gihugu cacu. Icyo nacyo ni ikintu cyo guhindura en plus y'ugushaka.
Urakoze cyane Christella. Hoho, ntiwoba wiyumvira yuko canke na bamwe barabyiyumvira koko yuko abantu mu mahanga bashobora kuba bibaza yuko amahera make adashobora gushika kure, kumbure bakavuga ati amadorari 200, amadorari 50 ntaca zomara n'ubundi ni make. Ico co bari kimwe mu bituma kumbure badafasha cyane nkuko bofashije kuko bimwe bishobora kuba bidafata uburyo bwinshi cyane gose ugereranyije n'uburyo abantu bo mu mahanga bakoresha.
Je kwije kandi nibaza yuko hari ukutari umwanya information abantu usanga nkuko interview yabimenye akatwegera akabona ko atari amahera menshi akifatanya natwe. Ego abo bandi rero usanga batarabimenya kuko babimenye bakumva uburyo bisaba, afite amahera menshi gose kandi hari abantu umuntu umwe atanze ayo make undi agatanga make udusanga yagwiriye kandi uretse yuko nayo vandola ushobora gusanga bibaza ko amahera make ashite bigiwari ashobora kuba amahera menshi kuko besoin y'umwana niba iri hejuru cyane rwose tuyarose nayo makeyi akura ikindi hama babaye benshi usanga amahera abaye menshi nibaza ko hanini iya hariho utaba bamenya icyo gikorwa
abariko baratwumva kumbure bashobora kuba bariko baribaza ati mbega Sunday meal kugira ngo umuntu abe umugiraneza wa Sunday meal bisaba amafaranga angahe bigenda gute Sunday meal ibitunganije gute kugira ngo umuntu ashoboye kuyifata mu minwe nk'uko Elsa yabigize agafasha
Sunday meal uburyo butatu ariho Sunday meal itwa impi ku izina rya Sunday meal stamps ariyo no itwara imyiteguro yose itwara amahera 750,000 hariho n'indi yitwa Sunday meal special ya 380,000 hariho n'indi yitwa mega Sunday meal ya 550,000 rero ingene ibintu byambaza kubitandukanye gute uko amahera atandukanye ni naho activite iba ibishaka gusa mugabo no konta ntibari imwe kuko urumva kuva 550,000 na 760,000 mugabo nk'uzi kuko kiragenda neza bivana n'uwo muntu yadufashije uwo munsi n'uburyo bw'ibanki biravana gute bitegura
Ego Elsa Josepha yabaye akarorero keza cyane ni nayo mpamvu twiyumviriye kumutumira muri iki kiganiro kugira ngo atange akarorero ku bandi bigeme bagenzi biwe n'abakenyezi kumbure mu gihugu no mu mahanga Elsa Josepha yabaye umugiraneza wa Sunday mega Sunday meal kuvuga ko yashikanye ayo mafaranga arenga ku 500,000 by'amarundi Elsa tugire nk'amafaranga y'amadolari nangahe kubatwumva baba mu mahanga washobye kwegeranya kugira ngo icyo gikorwa kibe bamwe bashobora kuvuga ati ni make cyane abandi bakavuga ati na mahera atari make wewe washobye kuyegeranya gute mu yungika yarangahe
c'est une chose qui gagne $175 canadien
no kuvuga wakoresheje amafaranga angana n'amadolari 175 ayo akabangana $500,000 by'amarundi byashoye gukora ibintu bihambaye ku munsi wa Mungu abana bararyoherwa abana barahura barigina Christelle atubwira ingene byari bimeze uwo munsi wahijya yejo abana bari bafise umunezero wo kuronka mega Sunday meal
abana bari banezerewe abana banezerewe twarabigishije turabaha umwanya w'ugutamba barakina ubukino hari n'imikino basigaye bakunda twarabahaye umwanya umwana kugira yisanzure hama barenza barafungura ibyo kugeza bitetse neza kuko n'amahera ntiyari makeyi barafungura baranywa ifana baratamba urumva
bitandukanye n'izindi Sunday meal tubwira bimwe mu byo bafunguye muri mega Sunday meal bitandukanye n'izindi Sunday kumbere nazo nyine nk'uko babivuze biba byagenze neza ariko nko muri mega Sunday baba baronse utuntu nk'utu
muri mega Sunday meal barafungura ipirawo barafungura ubushaza barafungura inyama barafungura n'isombe babivana na menu twebwe twatanze bashafungura banywa n'ifana muri special bitandukanye banywa ifana yonyine muri mega ko muri special na special no banywa ju haba muri naho barafungura gusa ntibabisobanu kugira ngo uwa munsi uzaba uheze wabayisasangiza isa byagenze neza ni mega
Elsa birumvikana warabagiriye umunsi mukuru w'ipirawo aho nanje nibaza ko no kwitabira uwo munsi mukuru None gakristera ibyo kujya biryoshe nk'ibyo kandi birimo ingaburo biba byatetswe hehe mura mwabiteguye mwebwe nyene canke murabigura biba byagenze gute
ni tubigura ni ni cy'abantu se restaurant tuzanira ahubwo ni mitwebwe nyene twayungunganije ingene kuwa mungu twokwama tuyonka umuntu adutekera no mu mambo muri twebwe asanzwe akora ibyo bintu.
Elsa akajambo wumva woha abantu bari mu mahanga ikintu woshimika ko iri kurababwira ibijanye na Sunday meals ubabwira iki?
Jewe nobwira no baterineke nkuko Kristali yabivuze ni ikintu c'agaciro kandi gufasha umwana surtout wo mu gihugu cawe c'amavuka ni gutegura Burundi bw'ejo no kubaka igihugu ciza ni ndetse no kwitera umunezero wenyine kubera akanyamuneza k'umwana karasumba akanyamuneza k'umuntu wese kubona ariko aratwenga ukabona umwigishije kandi n'igikorwa cya YBSP ni cyiza ntibabigisha gusa barabakurikirana no mu buzima busanzwe ngateye intege abo bose bari mu mahanga tungana bansumba baze barafasha uko bashoboye mu buryo bafise ego
ego ama Kristela tuvuze ku bijanye n'amashira hamwe kumbura ashobora gufasha kurusha Elsa yihaye kuzobwira abatari bake kumbura hamwe n'amashira hamwe azoza araza amashira hamwe yoyo aritabira iki gikorwa cyo gufasha Sunday meal canke nishira hamwe ryanyu muri rusange
amashira hamwe nawe nyina nadufata mu mugongo mugabo hanini ya ibashamwe adufasha mu ma activite nayo abakomeye hariho nka activite amadukora hagati mu mwaka yo mu kwindwi mu kwindani mu kwicenda itegura kurungika abana ku ishuri ni naho tudodora ku mashirahamwe atandukanye cyuko turondeza ibikoresho by'abo bana baja ku ishuri baradufata mu mugongo canke no mu gutegura umunsi mukuru witwa cane Noel pour les enfants tugira mu kwa 12 ni kuko twa dusangira n'abana benshi batari bakeye naho abo bashama kunda kudufata mu kongo ngo ntikibuza nuko iyo dimanche ya niba dimanche ariyo nk'ishami cyangwa iyo dufashije ari mu particulier mugabo cyane cyane aza ko dimanche afata nk'umuntu abagenzi nayo mashami tutari bagiye kuba dufasha mu bitari bikene binini.
Nawe kumbura ucugira ko Kristela utubwire uburyo abagira neza abagenzi inshuti bashobora kubaronka haba ku mbuga ngurukana bumenyi canke kuri telefone duhere kuri telefone bo baronka ko nizi
barashobora kutwandikira kuri 229 670 canke bakatwandikira kuri Facebook canke Instagram bakoresha ayo ma reseaux sociaux
go numero ni 61 229 670. Hama ku mbuga ngurukana bumenyi muri hehe amazina yanyu nayahe?
Kuri Facebook ari naho ariko twitwa no kuri Instagram ni YBSP ni haba ni Greg BSP YBSP ari mu funyafunyo Instagram turiko na Facebook bashobora batwandikira.
Ego aho none ibikorwa bibera aga Kristela ni hehe kugira ngo kumbura abantu baze abari Bujumbura babibone babone ko ari koko vyo mu bikora buri wa Mungu bifatanye namwe biba bibera hehe ku munsi wa Mungu?
Ku munsi wa Mungu ni misi yose Stella matutina isaha ni saa sita gushika saa munani na nusu ntiduhindure ikibanza gushika ubu turacaye muri Stella matutina umuntu aje muri ayo masaha canke nayo zose ahindi aradusanga
Hama Elsa, wewe urifuza kuzosubira mu Burundi ugakora icyo gikorwa, kumbure hari yabagenzi bawe ubuhamagarira kuzoguherekeza, uravyiyumvira?
Ego turavyumvira gose. Muri juillet mu kwindwi tuzosubirayo nzanye n'abagenzi banje tubana hano muri Canada gukora igikorwa kindi ciza, twongere tuongere ko n'uburyo bwira dufashe abana mu bikoresho byo gusubira ku ishuri muri September.
Muzoca kwifatanya n'iri shirahamwe cyangwa ikumbire n'andi mashirahamwe nayo nyine?
N'iryo shirahamwe n'andi mashirahamwe bishobotse. Ego.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Kristera dusozera akajabo ka nyuma wushikiriza inchuti ababanyi abagenzi n'ababa mu mahanga, muvuga mute muri make muri iki gikorwa kidasanzwe mumaze mw'imyaka gikorwa mwihaye jambo ni kwawe?
Nubatumira ko muze tukifatikanya hamwe tugakora tukigisha abo bana ni bato yibanje ni bato y'umumwe wese kuko ni ukado za kejo ku Burundi. Umwana umufashije nawe umutera umutima wo gushaka gufasha abana, nibagenere ko twese tukuja hamwe nawe tuza muri twege ngo wabona akamufasha
wa mungu gugume. Ikumbe tukajahami, tudoshika kuhego. Hamadu hereza nawe Elsa Josepha, ugira batwumva kazina kawe aho uherereye, kumbure na telefone bokuronka ko canke kumbuga ngurukana bumenyi wakoze igikorwa gihambaye, hari abantu bashobora kuba biyumvira kwifatanya nawe, kumbure gukora ikindi gikorwa canke kuzojana nawe mu kwezi kwindwi aho uzosubira mu Burundi, bokuronka gute?
Ego jeni nitwa Elsa Josepha Nyongabo, nuko mbuga ngurukana bumenyi niko nitwa. Numero de telefone zanjye ni 613-240-9304. Nkaba mba muri Canada muri Ottawa.
Iyo nimero ya Elsa mu Kirundi turayibasubiriramwo: 6-1-3-4-0-9-3-0-4. Yasubiramo: 6-1-3-4-0-9-3-0-4. Hakaba bahamagarira mwese kwifatanya n'iki gikorwa cha Sunday Meal, aheruka gukora igikorwa cyiza cyo kuba umugira neza wa Sunday Mega Meal. Nongere ndabashimire cyane ku kanya mwafashe aho muri ko murakora iki gikorwa gihambaye cyo gufasha ugwaruka kabari ukazoza k'igihugu cy'u Burundi. Nongere nshimire umuyobozi w'ishyirahamwe ryanyu Arthur Mugisha kubona yafashe akanya ko kuganira natwe.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.